VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese aho muri mbahaye ikaze kuri radio yanyu, radio ijwi rya Amerika.
Ye kuko ari ubuzima bumeze uko nyene, byari ibintu bakwereka yuko mwanya uwo ari wo wose bagakora icyo bashaka gukora mu minwa yabo. Aha narindi byari bigoye nuko n'umuntu anavuga yuko yoba nzi.
Uwo ni Egide Mwemero, umunyamakuru wakoreraga igiserivisi ya tekinike muri radio y'igihugu RPA mu Burundi, wari umaze umwaka urenga yarafatiwe kandi afungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ku buryo yarekuwe n'uko yabayeho, n'indi nkuru ko Intebe Ishinga Amategeko y'u Burundi yafunguye imirimo yayo, ndetse n'inkuru ku kibazo cy'abanyeshuri muri lise ya Makamba, zose ni mu kanya gato ku ijwi rya Amerika tubaye tubararitse. Duhere kuri inkuru ire kuri umunyamakuru Eri Egide Mwemero akoreraga serivisi ya tekinike ya radio y'abanyagihugu RPA mu Burundi, agifatwa mu kwezi kwa cumi umwaka ushize mu gihugu cya Congo, Repubulika ya Congo. Yashinjwe kuba ari ku butaka bw'icyo gihugu atabifite uburenganzira. Icyo cyaha cyaje guhindurwa inshuro ebyiri zose, nyuma aza kuhava ashinjwa gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi ndetse no gukora iby'ubutasi ku butaka bwa Congo aho yafatiwe. Ubwo yari mu rugendo rw'akazi kuri Radio Le Message du Peuple yo muri Congo ejo bundi kuwa gatandatu, uyu Egide Mwemero yararekuwe. Mu kanya gashize amaze kuvugana na mugenzi wacu Diane Ninahazwe uri hano i Washington.
Maze minota idashika 45 nagiyemo n'abantu bambaye impuzu za gisirikare n'abandi bambaye gisivile, ariko bose bafite inkoho baca bashyira mu modoka yabo itagira plaque, barantwara nsanga ninjiye ahantu. Aho hantu nsanga ni mu biro by'iperereza rya gisirikare yo muri Congo. Nta burenganzira nabumwe banashaka narifise, ko nta n'uburenganzira bwo kugira umuavoka narifise.
Hari uguhohoterwa kuba kwarakubaye ko ico gihe wari mu minwe y'iperereza ry'ico gihugu?
Yego, hari ibibazo baza kumbaza, urumva babanza gucisha muri ubwo buryo nyine. Sinya hari n'ibyo byinshi bambwira ngasinya nta bisomye. Yego, kuko ari ubuzima bumeze uko nyene, byari ibintu bakwereka yuko mwanya uwo ari wo wose bagakora icyo bashaka gukora mu minwa yabo. Aha narindi byari bigoye nuko n'umuntu anavuga yuko yoba nzi. Naryohewe ko ndose uburenganzira bwo kwidegenza, ariko umunyuma nsa ndagira ubwoba ko umutekano wanjye ushobora kuhunga abantu mwanya uwo ari wo wose, ariko naryohewe cyane.
Uwo ni umunyamakuru Egide Mwemero asobanurira mugenzi wacu Diane Ninahazwe uko yafashwe n'uko yabayeho aho yarafungiye muri Congo. Imiryango mpuzamahanga y'abanyamakuru ndetse n'imiryango ihana uburenganzira bwa muntu yamaganye ifatwa ry'umunyamakuru Egide Mwemero wari umaze umwaka afunze. Muri iyo miryango harimo umuryango w'abanyamakuru Reporters Sans Frontières wo mu Bufaransa, umaze mu kanya gashize gushyira ahagaragara itangazo ushima irekurwa ry'umunyamakuru. Ku ruhande rw'umuryango uhuje amaradiyo atangariza mu Burundi, Patrick Nduwimana umuyobozi w'iryo shyirahamwe ry'abanyamakuru ry'amaradiyo atangaza mu Burundi ubu ubi Kigali mu Rwanda, aravuga ko irekurwa ry'umunyamakuru ari insinzi.
Iyo ngingo twayakiranye ugweze umunezero nangere, kuko ku bwacu ibyo bamwagiriza ntibifashe, ariko naho baba bafite ikintu bamwagiriza ariko bikurikiza amategeko ashobore gushikanwa imbere y'ubutungane yisigure aburane. Ndubumuneye n'akaryo rero ko gushimira abo bantu bose bakoze ibishoboka byose kugira ngo mugenzi wacu Egide Mwemero asubire kuronka ubwigenge, asubire mu muryango wiwe, asubire kubona umufasoni wiwe n'akana kiwe k'agakobwa kare kamukumbuye cyane. Urumva n'umunezero ntangere. Ikigwa ni uko kubamenyesha makuru canke abantu bose bababyitwa ko bari mu mwuga, nuko rimwe rimwe twoza turarabaho dukandagiraho dushyira ikirenge.
Uwo ni Patrick Nduwimana n'umuyobozi wiwe w'umuryango uhuje amaradiyo atangariza mu Burundi kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe. dukomeze tuvuga amakuru yo mu Burundi. Ibiro by'inama nshingamateka y'u Burundi byatangije kuri uyu wa mbere ibikorwa by'iyo nama nshingamateka y'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Ni inkuru twakurikira mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Nous déclarons ouverts les travaux de la session parlementaire ordinaire 2016. Nous vous remercions.
Wunumukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko atanguza kuri no wa mbere ibikorwa by'iyo nama nshingamateka bitangurana n'ukwezi kwa cumi uno mwaka wa 2016 inyuma y'ukwezi kose bari mu karuhuko. Uwarongoye inama nshingamateka yashikirije ko abashingamateka bagendeye ababatoye mu ntumbero yo kwitabira ibikorwa by'iterambere. Umushingamateka Pascal Nyabenda avuga ko mu byaranguwe harimo kubaka inyubako rusangi nk'amashure, amavuriro n'ibindi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yashikirije abashingamateka integuro z'amategeko zigera kuri 12 zarungitswe n'ubushikiranganje butandukanye kugira zizigwe zongere zizohinyanyugwe bibaye ngombwa. Uwo mutegetsi yaboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abarongoye ko muri izo nteguro z'amategeko y'integuro isubiramo amafaranga leta izokoresha itarimwo. Yaciye aboneraho akaryo ko gusaba leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'ubutunzi kuyirungika byihuta kugira yigwe mu zindi.
Etant donné que le projet de loi des finances ne figure pas sur l'ordre
Integuro y'amafaranga leta ikoresha ntiri ku rutonde kuzarungitswe na leta y'u Burundi. Inama nshingamateka isabye leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira iyo nteguro dushikire mu maguru masha kugira dutegekanye umwanya ukwiye wo kuyiga no kuyemeza
son analyse et son adoption.
Naho biruko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'igihega cya leta aheruka kubwira abamenyesha makuru ku integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta iri kwirakoresha muri kino gihe itazosubigwamwo. Desire Musharitse yavugiye mu kiganiro cabereye mu ntara cy'Ibitoke ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku bintu byifashe neza mu by'ubutunzi mu gihugu.
Kuri iri tegeko turiko turakoresha muri uno mwaka twashaka kumenyesha yuko ritazosubigwamo, rizosubigwamo ku mvo yuko ibyo twategekanije dusanga bimeze neza. Uhari uravye rero igituma bimeze neza nuko cyane cyane twashaka gushimira abagwizatunga batanga ikori n'ikigober n'abarundi bose bari ku kivi basanzwe bafite imirimo yo kudandaza. N'ukuri twashaka kubashimira cyane kuko ibi byerekeye ukumwe n'umutekano wagiye biyongera biraboneka neza rero yuko n'umwimbu wagiye uraduka na ubere kagenda iratoza amafaranga arenze gato kuri twa twategekanije.
Umushingamateka Pascal Nyabenda iyamirije nk'uko abandi bategetsi b'u Burundi bagize iminsi babikora icegeranyo c'abahinga ba ONU kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi ashikiriza ko ibiri muri ico cegeranyo binyuranye n'ibibera ku butaka bw'u Burundi.
Ce qui est étonnant, c'est que ce rapport reprend des rumeurs et des fausses allégations.
Igitangaje nuko ico cegeranyo cuzuyemo ibihuha n'ivyagereje bidafashe. Abagikoze barazi ko mu Burundi hari ibihuha byinshi. Ku bw'ivyo inama nshingamateka y'u Burundi iboneyeho akaryo ko kwibutsa ko abarundi bunze ubumwe kandi ko batazigira bicamwe imirwi kandi ko batifuza intambara. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi atera kamo inzego z'umutekano kubandanya zikorana n'abanyagihugu mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano mu kuburizamwo uwo wese yifuza kubihungabanya. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Tuve gato i Bujumbura tugare mu majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba. Hari ikibazo cyazamuwe n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri ubwabo kw'abahiga baba badafatwa ku buryo bumwe. Ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse wagiye aho i Makamba.
Aha ni mu ishuri ry'umwaka w'indwi kuri isi ya Makamba. Bose hamwe abanyeshuri baryigamwo ni 30 bava mu ntara za Makamba, Ururi na Rumonge. Abo banyeshuri biga muri rimwe mu mashuri atandatu y'akarere yashinzwe mu gihugu cy'u Burundi muri umwaka w'ishuri 2016 ushyira 2017. Uburenganzira bwo kwiga muri iryo shuri babuhawe n'uko batoye ikibazo cyatunganijwe ku banyeshuri babaye aba mbere mu mashuri y'umwaka wa gatandatu yo mu gihugu cyose cy'u Burundi. Abo banyeshuri bavuga ko bafise amahirwe kuruta abo biganye mu myaka y'indwi mu mashuri nshingiro.
ndabasumbi chikino kuko siniga fondamentale ndi muri excellence chanitwa mu excellence
gako batwika turabambere twese ucukora numwete kugira ngo ngukumye kibanza cyawe chikindi turunguka ubumenye kubera ino ariho ni somero cy'ibitabo
azoronka kazi n'ingo gakushinja wajya kwera tuzaba twije
ufuta kuzo ikindi kazoza
Jennifer zo kuzo mu journalist
bashaka kuzo mu doctor afura ibintu bicanye namagufa
nifuza kuzoba mu astronomy babaraba biri ku andi planete
abanyishuri bashimishwa no kugenda bafashwe ku ishure bamenyesha ko bafashwe neza kuruta abakuze bahiga no kuvuga ko bakuze biga mu myaka 11 kuduga kuko ari bari mu ndaro
baduha imboga canke bakaduha indagara tukajya nibiharage n'ubugati turanwe cyaya
umengo harecho baraduha inamafana turanwe sasita
badushije ahantu tujyama twenyene tabandi bahari
umwe sari ryamara canke bajya bakuze niturira hamwe kwera twe turitonda bajya bakuze nabo baranyarutsa cyo gituma batse ko turira hamwe kubera bo dicura
Abanyeshuri bafashwe neza mu gihe bagenzi bo mashuri akuze buzaho bwo ku ishure butifashe neza cyane ibyo bice bituma havuka ishari
fungura neza bakajya maheza natwe natari ko birikana natari ko byame
ishari ryonyo ntitwaribura kandi baje badusanga bakaba bafata neza kurusha
ankoro turi nta kuntu bafata neza batari ha natwe turi
ne mushaje mwifuza ko byogenda gute
ko bo dufata kumwe
twese dugafungura yumwe yene bafungura ibintu byiza barafungura tudagara bakanwa n'amafanta ariko twebwe impisi yose twamira ku bivyo haragi nabo bari ko baririre tudagara kandi badusanze ngaha vremivyo natwe tunumva gashavukeshe
ariko nkubukaza wi ukiyumva ati nkubu umanje gufungura ibiharagi abandi bana nabagomba baje kujya gasose hariya urumva cyabamba ye n'umutima utaje hamwe
bashumva ko lise makamba iri mu mashuri atandatu y'akabero abanyeshuri basanzwe bahiga bari biteze ko bazoharonkera akoyokwe yamaye ibyo byizigiro byasubiye n'agashavu
je narinze ko twese dufata kumwe tukajya kumwe tukagwa agaciro kawe mugume ngo hari tandukaniro rinini mana ntibiturabe twebwe
mwijambo rimwe twese ntiturabakaro rero abakarorero nabo nyene bitaweho
je nk'ico narinze kubera abavangu n'ishuri y'akarorero narinze kwe ibaye ishuri y'akarorero nk'iki kigico cyarese makamba twese turabakarorero mugiye kuraba bajya basitime ne barakarorero bonye twibwe nk'ibyo ahubwo ishuri y'akarorero sirisema ka nijya setieme cyere cyo poke
uti
ishuri y'akarorero ni setieme sirisema ka
kubera
ko ari bo tubona umenga iyo shuri y'akarorero yashikiye ko kandi bitaweho neza
ico nsaba kubwivyo bo dufata cyo kimwe bakatugaburira kumwe tukajya makumwe ikaba ishure y'akarorero iri muri regioside
nakuri abanyeshuri batari mu mwaka windwi arashavukaniga mu bibozo y'isema kambaye nahatwe Andre itumenjeje ko uko kudafatwa kumwe ko abanyeshuri atangwane kuzotera kubera ko abanyeshuri bakuze bari bagishijwe inama ibyo bashuri y'akarorero bikivugwa yibitekanije ko umuntu w'igihugu cy'u Burundi iryo shuri rizoba riri mu ntara ya Bururi kwisi ya kiremba yamara byashe bihinduka ishuri ry'akarorero ryo mu rwego rw'igihugu cy'u Burundi ryace gimurirwa kwisi ya makamba ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanze twibwire
yego miriwe neza Etienne
wiriwe neza
Etienne ninahazwe
urakomeye cyane
ego
ikaze kandi kuri rya Amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki
ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nk'uko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni hugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwe rya Amerika hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazobafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha makuru bacu bakabayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
ni radio yanyu iwanyu mu ntara kandi ni ikiganiro cyaje nkuko mu byumvise ahanini tuzabaha urubuga tuzabaha ijambo mutugezeho ibyo mwifuza twifuza ko ubwanyu mwagira ijambo rirambuye muri iki kiganiro umunsi ku wundi mbibutse ni kuwa mbere kugera
kuva igihe cy'isaha indwi kugera igihe cy'isaha indwi n'iminota 30
kuwa mbere kugera kuwa gatanu kandi kuba twandikira mbibutse adresi yacu mwakoresha email ni radio yacu @gmail.com ikiganiro kizayoborwa na Diane Nininahazwe
murakoze
nange ndabashimiye kandi nta handi ni ku ijwi rya Amerika. Nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inama y'umuryango mpuzamahanga ONU inama ijuru abateka kazi na muntu uburenganzira bwa muntu kwa gatanu cy'umwe gishize nibwo yafashe icyemezo cyo gushyiraho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Ariko iki cyemezo nticyavuzweho rumwe. Uyu munsi mu Burundi habaye imyigaragambyo yamagana iki cyemezo, no mu mpera z'icyumweru gishize imyigaragambyo nk'iyo yarabaye ku buryo butandukanye. Ariko se abanyapolitiki bo mu Burundi bakiriye bate icyo cyemezo? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kanya gashize amaze kuvugana n'abashinga ntahe batatu barimo Posi Ndayishimiye no umuvugizi w'umugambwe Iprona, yavuganye kandi na Emmanuel Bamenyekane umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse kandi yavuganye na Dr. Jaminani uyoboye urunani Sinarede rutavuga rumwe na leta rukorera hanze y'igihugu. Reka twumve icyo Dr. Jaminani atangira avuga uko bakiye iki cyemezo cy'inama ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu.
Icyo bivuga ko nuko iyo ngingo twebwe yatunezereje, twebwe twanse twahaguruka tukanga ko amategeko y'igihugu ahanywangwa ufatiye ku ibyizwa nshingiro no ku masezerano ya Arusha tanka ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kadugashaho tukakigwanya. Bazumvise neza kuko raporo yatanzwe n'abahinga batatu ba ONU yavuze koko ibyo twaho twama turimo turavuga biriko biraba, yavuze ukuri gushyira habona. Hanyuma rero nabo bagize urwego rwo guharanira agateka kazi na muntu nabo nyene barabyiga basanga raporo niyo niho bashinga.
Leta y'u Burundi Dr. Binani, Leta y'u Burundi hamwe n'abarundi batari bake bagize imyerekano bavuga ko iyo raporo ari ibinyoma itafise idashingiye kukuri, bavuga ko ari raporo ya politike amuvuga ko iki mukanya gato.
Aho rero abari mu barayiharira bose bavuga ngo siyo nibemere hazi indi komisiyo ihinyuza we bagubesheye ucuba ngo barambeshe ntagira abandi bantu baza kugira ngo bahinyuze. Icizi iyo bakubesheye ucuwemera hakaza abantu baza guhinyuza bakemeza ko ari byo cyangwa ko atari byo.
Reka tubanze tubaze n'umushinga nta Emmanuel Bamenyekane, iyo raporo mwebwe ka iyo ngingo yafashwe ku munsi wa gatanu muyivuga ko iki mukanya gato.
Ego mwe murakoze kumpereza ijambo, nanjye nkaba ntanguye kuramutsa abariko baratwumviriza twe bose. Icyo nabivuga ko nuko nk'umurundi ari mu Burundi kandi yagumye mu Burundi kuva ibibazo bitangura mu Burundi, nuko tutanezerejwe na gatoyi n'ukugene iyo ngingo yafashwe kubera yuko itifunze ibiriko biraba mu Burundi. Nabyo yafatiye ku Burundi kugene igihugu cyagumye kirwanira umutekano na demokrasi turaze Uburundi bwaje buva kuva bwikukira. Harabaye ibihe byinshi bikomeye hano mu Burundi ubwo tutigeze tubona ayo makungu akorana kugira afate ingingo nk'izo dushaka kugira mankete mu Burundi, bigasigura ko rero twebwe cyo kimwe n'abarundi b'isinzi bama bariko bariyerekana hano imbere y'amakungu tutanejejwe na gatoyi kandi tutashimye kubona iyo ngingo yafashwe kubera irimo amahinyu menshi ubona ko ari ingingo yafashwe ku mva za politike atari ingingo yafashwe kubera yuko akateka kazi na muntu kariko karatotezwa hano mu Burundi.
Ego mireka
kubona amakungu yabigenze gutyo atabagize n'abategetsi bitewe n'abanyagihugu bashobora.
Ego reka duhe n'ijambo Poncien Ndayishimiye, mwebwe ku ruhande rwanyu n'umugambwe murimwo mwakiriye gute iyo ngingo yafashwe ku munsi wa tanu yuko hogenwa umurwi uja gutohoza ubwicanyi bwabereye mu Burundi kuva intambara canke kuva akajagari ka politiki gatanguye mu mwaka uheze?
Murakoze ku mpijambo. Nagira ngo mbanze ndamutse abariko baratwumviriza. Mu mugambi w'adasigana itwa na rero iyo ngingo yo gushiraho uwo mugwi woza gutohoza ibyerekeye ateye akazi na muntu kuva tubwiye muri izi ngorane mu mugambi y'iprona iyo ngingo twe ntituyanka kuko Uburundi ntaco bufise buhisha kuko ivyabaye cyangwa biriko biraba biba ku mugaragaro. Rero nta gihugu na kimwe cyo ku isi covuga yuko cokwanka ko agateka akazi na muntu ugakurikizwa muri icyo gihugu. Ubere tuvuga tuti iyo ngo ni nziza abo bahinga nibaze batohoze mugabo ariko kandi bagerageze baje inama na leta bakorana na leta iri ngaha mu Burundi kuko ni leta yemewe n'ishyirahamwe mpuzamafungoni.
Muvuga iki kuri raporo yashikirijwe n'aba murwi y'abahinga batatu kuko leta y'u Burundi yavuze ko ekana iprona umengo yari yamirije iyo ngingo yavuze ko iyo raporo yabaye raporo ya politike umwe mwayibonye gute?
Twebwe iyo raporo yashikirijwe n'umugwi wa mbere twarayibonye twaraciye hirya no hino abadasigana baragize icyo bayivuga ko nuko iyo raporo bwa mbere namenya ngo mvuge yuko umugambi w'adasigana ikorona nta myerekano uriko urajamwo kuko umugambi wacu n'umugambi w'ubumwe n'umugambi urimo abarundi bose ariko rero waragize icyo ushikiriza kuri iyo raporo.
Mukitwibutse
ko mu mugambi w'ikorona twabonye ko
mukitwibutse ego duga ku ijambo
umugambi w'ikorona twaragize rico tubivuze ko nivyo nagira ngo ndabashikirize nuko mu mugambi w'iprona iyo raporo twarekiye ajya no hino turaheza turasanga ko ari raporo hariho kumbure ibyo itashitse ko kumbure ari abantu itumvirije ko bitumvirije bose rero tugasanga muri iyo raporo ko hariho ibyo yoba itashitse ko turavuga kandi ko muri iyo raporo harimo bimwe bimwe kumbure barenze urugero nibyo bibiri twashoboye gutora amahinyu naye handi ho harimo byiza harimo ibibi.
Murakoze Dr. Minani, imbere yuko telefone yanka twako tubabaza ko muri ko muvuga ibiteye kubiri n'abarundi isinzi biyamirije ivyo vyemezo niyo raporo mu kanya gato umunota umwe
bege yuraba abarundi bagiye bakanka ikinigo cha gatatu kubyo bangana kandi barimo baradukubagura ko mutavuze ko abarundi sinzi bavyanse abarundi sinzi iyo habaye 5000 uko babivuze 5000 nivyo biri mu Burundi hari abarundi benshi benshi bashaka kuza gushigikira iyo raporo batinya kuja mu barabara kuko bazi neza yuko abapolisi bose babiraramo abapolisi bose babiraramo bakabica. Rero yo ntuvuge ngo n'abarundi sinzi kuri twebwe tubona ko abarundi benshi bwa mbere na mbere barashigikira iyo raporo abarundi benshi cyane bashigikira iyo raporo iyo kwari gutoraho iyo raporo buce bayitora kuko n'ukuri kurimo kuraba twebwe cyo tuvuga tuti abo barimo baravuga yuko iyo raporo yoba ari raporo politike yoba yararenganije nibareke iyo komisiyo ize itohoze neza ivuga iti ibyo twabonye twasanze ari byo mu byo muri raporo ibi navyo twasanze atari byo ariko bayireke ikore ariko wewe woba uvuga ati narinjiranywe cyangwa ndagowe abarundi rwaratera induti turagowe ukanka abantu bagahugufasha gutuhuza ikibi kirimo kiraba mu Burundi niyo ntawe babona ko abarundi barimo barapfa abantu bamwe baravuga ntibazi ko hari abarundi barimo barapfa igihe cyose isinzi z'abarundi ntibabona ko abarundi benshi bahunze 100,000 ngahe abantu bose ntibashobora kwibaza ati niki abahungishije niki kibandanye kibahungisha ni ukubera iki abantu bose baguma bavuga Burundi buvugwa buguma buvugwa no kubagambane
niyo
kuza kuvuga ngo nayo ndeha gato nayo kugira ngo turiyamirije mwarabonye kubyo biyamirije igihe cyose abaye ikintu ngo baje mu ibarabara agenda bangahe buravye isi z'abarundi miliyoni z'abarundi ziri mu Burundi agenda bangahe
ego me reka mumpinyisho ngufi turi batatu mushyana minani mumpinyisho ngufi turatwoha akaryo abarikora twumviriza
u Rwanda bayamirije Ububiligi bayamirije Ubufaransa bariyamirije New Africaine bariyamirije n'abantu ngo ba Samantha Power bari yamirije America none bagiye kwiyamiriza isi yose bazoyishobora.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi wa radio ijwi rya America Eve muri weneza.
Steve
ego duga kwijambo mwafite ikibazo cy'icyumviro?
Nagomba be ari umuntu wawe sarimo nga
duga kwijambo ufite ikibazo cyanye cy'icyumviro unyarutse cyane gwose tariho benshi turindiriye.
Nagomba kubabaza ku cyerekeye ico cy'imyerekano iriko bavuga yuko bariko baragira mbega tusubije amaso inyuma gatoyi ko numva ngo abapolisi bari babacungereye umutekano by'ukuri mugabo hama nkabambona iyo haye harabaye imyerekano yabo uhura batari mu bwambwe uri ku butegetsi abambora umengo ntabicungerwa nk'uko aho ntabwo babona yuko bazabaka bari henda. Nagomba baze bararaba barabe icyo bokora kugira ngo umwumvikano ugaruke mu gihugu nibereke abanyagihugu yuko bagifite isimiti w'urukundo bakorane neza apana kuba bagira abo batoroheje hama nabo none niyo biyorohereza batoroheje abo bariko baratwara naho nyene nta tuza turiko turaja naho tuza turiko turaba.
Urakoze Steve reka duhe ijambo umushya ntahe bamenyekane. Emmanuel agira icyo avuze ku cyimuro cya Steve duga ku ijambo kanya gato.
Murantunga ntabwo numvise neza ikibazo kugena yakigiye ku communication rimwe na hamwe.
Ego ntivyumvikana neza ariko mushya na Steve ariko avuga ko bakwiye kuraba ukuntu boja hamwe yakumvikana bose atanumwe aruhijwe mu mirwi yose haba batavuga rumwe na leta canke abavuga rumwe na leta duga kwijamo
agende bavuga ko abarundi namye ari abantu baganira kandi bagashira hamwe ariko ikibazo nama nibaza ko camakiri muri bino bire turimo cyane cyane nuko abarundi bakiri kubaganira bonyine hari abantu babaje inyuma ukadusanga bariko barakoteza kugira tubandanye tujyana yuko cyaba kibazo cy'agati y'abarundi nta kibazo na kimwe twagize mugabo amahanga aho kuza kudufasha yagumye niwe bita mu gifaransa jue arore negative kuko abarundi muri twebwe nta kibazo dufite hagati yacu ibibazo biro tubaza kubyigira hamwe kandi tukabitorera n'ibisho bibereye kugira ngo
kuzanamwo abanyamahanga. Urakoze mushyana Emmanuel reka tubaze n'umushyana Eponsi kuvyo muheje gushikiriza abarundi bonyene bashaka kumvikana yaba abanyamahanga batavyisukamwo ngo bateranye aho muhavuga ku iki mushyana Eponsi ndashimiye.
Ico ndavuga ko nuko abaru inyishu y'ibibazo abarundi bafise izova hagati y'abarundi bonyene no kuvuga yuko izindyane ziri mu gihugu kuva Burundi bwikukira inyishu mugamwe dasa na ikonga twa tuvuga tuti inyishu nibiganiro inyishu no kuje inama n'ingingo hama abarundi bo nyine bagatora umuti kumbure abanyamahanga bo za nk'abashinga ntaye baje hagati gusa batwuguriza n'ahandi ho inyishu na barundi bo nyine kandi inyishu zova mu kuganira inyishu zova mu kuje inama n'ingingo.
Turamushimiye ni Posi ndayishimiye umuvugizi w'umugambwe Iprona yari mu kiganiro muri Isanga abandi bamwacyumvisemo ni Emmanuel Bamenya Kane umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse na Dr. Jamina Nurongo urunani sinare de rutavuga na leta y'u Burundi umugambwe ni urunani rukorera hanze y'igihugu. Mwese kandi turabashimira mwitabiri gahunda zacu kuri uyu munsi mbibutsa gusa ko guhera kuri uyu wa mbere ijwi rya Amerika ryatangiye ikiganiro gishya cyitwa Iwanyu mu ntara. Ni ikiganiro tubatezeho byinshi mwe mutwumva buri munsi uruhare n'urwanyu ku bijyanye n'imibereho yanyu mu buzima bwanyu bwa buri munsi twirinda politiki twirinda ibiteranya abantu ahubwo dushaka ibibahuza. Ese mukorana mute mubana mute ibibazo by'ibanze mufite ni ibihe mu mibereho yanyu? Icyo kiganiro twifuza ko abanyamakuru bacu bazabagenderera kenshi muzabakira mukaganira nta kwikanga. Ijambo ni ryanyu kuri mikoro hani Washington mwari kumwe nanjye Tiene Karekezi nongiye kubashimira mbifuriza amahoro n'umunsi mwiza mwese.